iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ndabaramukije mwese muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Bagize mwaramutse Egeni n'abaduteze amatwi muri aka kanya turayahera ku ntambara yo muri Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze jo ku munsi wa mbere ko ishyirahamwe arongoye ririko rirarondera amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Ni mu gihe abasivile bafa babandanya biyongera inyuma y'ukwezi Uburusiya buteye Ukraine. Guterres yabwiye amenshi makuru ko yasavye umuyobozi ajejwe imfashanyo muri ONU Martin Griffiths kunyarutsa kuvugana n'impande zegwa n'intambara kugira haboneke umwumvikano utuma intambara zihagarara muri Ukraine kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Yavuze ko yizeye ko Griffiths azogendera Uburusiya na Ukraine mu minsi ya vuba niyava mu rugendo arimwo muri Afghanistan. Mu ndwi iheze inama ya bose ya ONU yaremeje ku majwi yose nka yose menshi ingingo isaba Uburusiya guhagarika intambara muri Ukraine. Naho ibiganiro hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine muri Turukiya gushika ubu ntaco birashika ko kandi n'abategetsi ba Ukraine bavuga ko bataye ibyizigiro mu gihe ibiganiro bisubira kuba kuri uyu munsi wa kabiri. Umushikiranganji w'ubutegetsi bw'abataliban yasavye jo ku munsi wa mbere kwemera ko abakobwa basubira kwiga. Ni mu nama yabereye muri Qatar mu gihe amakungu arushiriza gushikiriza amakenga ku ihungabanywa ry'agateka ka muntu muri Afghanistan. Ibihugu by'Ubwongereza n'Ubudage biriko birategura inama izoba ku munsi wa kane yo gutororokanya imfashanyo y'amafaranga kuri Afghanistan mu gihe amashyirahamwe y'abagira neza gabisha ko hari ibibazo by'ubukene n'ibifungurwa n'imiti muri icyo gihugu kibamwe abantu bangana n'imiliyoni 37. Abashikiranganji b'imigenderanire b'Ubudage hamwe n'Ubwongereza baragabishije abatalibani na politike yabo yo kubuza abakobwa kwiga no guhungabanya agateka k'abakenyezi. Kuri bo ibi bishobora gutuma Afghanistan itaronswa imiliyaridi zine n'ibice bine z'amadolari ikeneye yo kuronsa icyo gihugu ibifungurwa n'imiti muri uyu mwaka wa 2022.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu kandi ni hano muri Leta Zunze za Amerika ishyirahamwe ry'abagize ingaruka ku mabi ashingiye ku gitsina baragaragaje ejo ku munsi wa mbere. Wahoze ari umwepiskopi katolika muri Leta ya New York mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Leta Zunze za Amerika bavuga ko yemeye kuba yarafashe minenegwe ibyaha bishingiye ku gitsina byakorewe abana bikorwa n'abapadiri 11 mu kiringo cy'imyaka 25. Mu kwezi kwa kane 2021 Howard Abed yahoze ari umwepiskopi wa Ekleziya Katolika mu gisagara cya Albany ni muri Leta ya New York yaremanze imbere y'ubucamanza ko kuva mu 1977 gushika muri 2002 yahawe amakuru y'ibyo byaha ariko ntiyigeze abashengeza ku gipolisi. Iri shyirahamwe rivuga ko ryizeye ko abajejwe kubahiriza amategeko bagiye kuzohana icyaha cyose cyakozwe. Diyosezi y'igisagara cya Albany yavuze ko icyo ishyira imbere ari ugukingira no gufasha abakorewe ayo mabi hamwe n'abayarokotse kandi kukuri gukwiye kujya ahagaragara. Naye muri Honduras sentare ntahinyuzwa ejo kuwa mbere yaremeje irungikwa ry'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Juan Orlando Hernandez muri Leta Zunze za Amerika gukurikiranwa n'ubutungane ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge yagirizwa. Hernandez ashobora kuzofungwa ubuzima bwiwe bwose mu gihe ibyaha byo mwagira. Uwahoze ari umushinga amateka akaba kandi n'umuvukanyi wiwe yitwa Tony Hernandez nawe nyene yarahanishijwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri Amerika mu kwezi kwa gatatu 2021 ku byaha byo kudandaza ibiyayuramutwe. Hernandez yatwaye Honduras kuva mu 2014 gushika 2022 yagirizwa kuba yarinjije muri Amerika amatoni 500 y'ibiyayura mutwe abikuye muri Colombia na Venezuela kuva mu 2004 yafashwe hagati mu kwezi kwa kabiri amaze ikiringo kiri munsi y'ukwezi kumwe avuye ku tegetsi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukurangiza abategetsi bakomeye baserukira Leta Zunze za Amerika n'ibihugu bine by'Abarabu barahuriye cyo ku munsi wa mbere muri Israeli aho berekanye ko bagize urunani kugwaniriza hamwe igihugu cya Iran. Iyo nama yabaye kandi kugira basabe Israeli gusubira kubandanya umugambi w'amahoro n'abanyepalestina wahagaze. Abategetsi ba Israeli bavuga ko ibiganiro nk'ibyo bizosubira kuba ni mu gihe icyo gihugu kiriko kigiranira imigenderanire myiza ku muvyerekeye ubudandaji n'umutekano hamwe n'ibihugu bitari bike by'Abarabu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Israeli Yair Lapid yatangaje ko imigenderanire bariko baragirana n'ibihugu by'Abarabu izotera ubwoba abansi bisangiye. Muri abo bansi ubwa mbere na mbere haza Irani hamwe n'ibihugu bicuditse. Yabitangaje ari kumwe na bagenzi we bo muri Leta Zunze za Amerika Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu Bahrene Maroc hamwe na Misiri. Emira z'uburu z'Abarabu Zunze Ubumwe Bahrene na Maroc byafashe ingingo yo kunagura imigenderanire na Israeli hisunzwe umugambi washyigikiwe na Leta Zunze za Amerika mu 2020.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turakomereza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo burashinja ingabo z'u Rwanda kuba zifasha umutwe w'abarwanyi ba M23 uhungabanya umutekano w'abaturage muri ako karere.
Tugiye kujurira reka turebe uko kopi izi meze yose, turebe ko ibyo twavuze uko babisuzumye, tube n'ibyo urukiko rwashingiye urufata icyemezo, twicare tubyanarize dukore ubujurire.
Abo ni bamwe mu baturage bahunga iyo mirwano bagana mu gihugu cya Uganda. Impunzi z'Abarundi barenga gato 300,000 batuye mu nkambi ya Nduta batagira ibyangombwa by'impunzi barasaba Leta ya Tanzania na HCR kubafasha bakabona ibiribwa. Naho mu Burundi bamwe mu bantu basabye passport kuva mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize bazatangira kuzihabwa mu ntangiriro z'uko kwezi gutaha kwa kane. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto, ntimujye kure. Leta ya Kongo irashinja igisirikare cy'u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23 mu bitero zikomeje kugaba ku birindiro by'ingabo za Leta FARDC muri Rutshuru ho mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Team Ishimwe.
Igisirikare cya Kongo kiratangaza ko hari ibimenyetso bifatika ko igisirikare cy'u Rwanda kiri muri iyo ntambara ingabo za Leta zihanganyemo na M23. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Congo FARDC kuri uyu wa mbere. Ijwi rya Amerika yaboneye kopi bigaragara ko ryashyizweho umukono na Generali Ekenge Bomusa Sylvain, umuyobozi wungirije wa FARDC akaba n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ubu iyobowe mu buryo bwa gisirikare. Igisirikare cya Kongo kivugamo ko mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 27 rishyira uyu wa mbere tariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF zagabye ibitero ku birindiro bya FARDC biri mu duce twa Cyanzu na Runyonyi ho muri teritwari ya Rutshuru. Mu byo ingabo za Kongo zishingiraho zishinja RDF kwifatanya na M23 muri ibyo bitero, nk'uko Generali Ekenge abigarukaho muri iri tangazo, harimo abasirikare babiri bafatiwe ku rugamba ngo bemera ko ari Abanyarwanda bakagaragaza nimero z'ibanga mu gisirikare cy'u Rwanda n'imitwe babarizwamo. Abo nk'uko igisirikare cya Kongo kibivuga ni umwe ufite ipiti rya ajida ndetse na mugenzi w'umusirikare muto bombi bemera ko ari ab'u Rwanda babarizwa muri batayo ya 35 muri burigade ya 402 zibarizwa ikibungo mu Rwanda. gishingiye kuri aya makuru igisirikare cya Congo kikavuga ko kibaza aho bigana guhuriza hamwe ingufu mu bikorwa bya gisirikare n'umufatanyabikorwa M23 utubahiriza ibimureba ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntanubahirize ibyo yiyemereye mu nama n'ibiganiro byo ku nzego zose byagiye bihuza abategetsi b'impande zombi. Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntacyo kiratangaza ku birebana n'ibi birego byo kwifatanya na M23 gishinjwa n'icya Leta ya Congo. Amakuru y'ibitero bya M23 muri Cyanzu na Runyonyi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa mbere. Imiryango ya sosiyete sivili yaho yabwiye itangazamakuru ko bamwe mu baturage batuye utwo turere batangiye guta izabo, ndetse hari ababarirwa mu magana bambutse umupaka wa Bunagana bahungira mu gihugu gituranye cya Uganda. Ibitero bya M23 muri Cyanzu na Runyonyi bije mu gihe uyu mutwe waherukaga gusohora itangazo aho washinjaga ingabo za Leta ya Congo gushotora abarwanyi bawo aho bategerereje iyubahirizwa ry'amasezerano uyu mutwe wagiranye na Leta arebana no gusubizwa mu buzima busanzwe. Si ubwa mbere u Rwanda ruvugwaho gushyigikira inyeshyamba za M23. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 k'umwaka ushize 2021, ubwo izi nyeshyamba nabwo zuburaga ibitero muri teritwari ya Rucuru, u Rwanda rwashyizwe mu majwi kuba abarwanyi bateye baba aribo bahunze berekeza nyuma yo gutsindwa n'igisirikare cya Congo, ndetse ko ari naho bari bateye baturuka. Icyakora icyo gihe igisirikare cy'u Rwanda ibyo cyarabihakanye kivuga ko nta murwanyi wa M23 wigeze uwa mu Rwanda, ko ibitangazwa ari icengezamatwara propaganda ligamije kudobya umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Urakoze Team Ishimwe. Kuri iki kibazo twabajije umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda niba hari icyo yatangaza kuri ibi birego by'ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru. Turacyategereje icyo abitubwiraho. Tukiri kuri icyo kibazo, imirwano ikaze mu gace ka Rutshuru muri Congo imaze kwimura abantu ibihumbi n'ibihumbi bahungiye mu gihugu baturanye cya Uganda. Ignatius Bahizi abahinkuru.
Ubwo ni urusaku rw'abantu bahungaga, bamwe birukaga abandi bari ku mapikipiki, bose bahungira muri Uganda. Amashusho na video bisangirwa ku mbuga nkoranyambaga ava ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo wa Bunagana yerekana abantu benshi cyane barimo abagore n'abana birukira muri Uganda bitwaje ibintu byo mu rugo biremereye. Abandi batwaraga moto ku muvuduko uteye ubwoba, bigaragara ko bahungaga akaga. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana na bamwe mu bahungaga kuri telefone, maze bayitangariza uko ibintu byari byifashe aho bahungaga.
Iwacu imbaraga umuriro guruka haka amasasi do wareba indambara bari kurasa n'abasirikari, none turi guhunga. Twahungiye mu Buganda, turi no tugeze ku gaciro turi kumanuka. Rwanda bibanza biri kuvuga amasasi do wareba, tuzi ko abasirikari bacu bari kuzamuka benshi benshi bari kugwana n'amasasi kuva ku ishyamba baramanuka mu Bunagana, n'abasirikari bari kuzamuka benshi bari kugwanya ibibombe do wareba muri Runyonyi na Cyanzu. Rwanda tuba turahunze n'amasasi batangiye kugwa mu Bunagana gaturutse iyo ku ishyamba. Yatangiye saa cyenda z'ijoro saa cyenda. Naye magingo balari kugwana. Twe turaye twicaye mbagu yako masasi.
Ye turi guhunga twatewe mbega abaturage nyatatanye twese turukwiye mu Uganda niyo turi. Turi guhunga indambara abasirikari bari kugwana n'abahekera twatewe. Ubonye tutwe turi kumva masasi bari guturuka mu shamba kandi abandi bakazamuka gukwitana nabo, ariko ndo tuzimo ni bande.
Ndagijimana Jean Bosco ni mwarimu mukuru w'ishuri aho muri Bunagana ya Congo, kandi akaba yari ari mu bahungaga. Avuga ko yasize ategetse ishuri yarakuriye gufunga.
Mu gitondo nagiye ku mashuri ngo ngiye kukwinjiza abana mu ishuri, nagiye kugera nsanga abana bariyo bakeya n'abari bariyo, ndababwira nti mwitahi nzi turiga abana twiga mu amashuri yanjye afite abana igihumbi, none nasanze y'abana ijana ese nandikishije na gusa.
Nubwo abategetsi bo muri Uganda bavuga ko badatewe impungenge n'umutekano ku butaka bwabo, bahangakishijwe no kwinjira kw'abantu benshi icyarimwe. Abel Bizimana n'umuyobozi w'akarere ka Gisoro gaturanye na Congo.
Kandi numva ngo urugamba rurakomeje nyine, baza basatira hagana Bunagana, ko niko abashinzwe umutekano n'impunzi barimo kuvuga. Impunzi zo ni nk'amazi atemba, abantu basaze ibihumbi icumi ni ukugenekereza nta n'uwababara, kuko basaze tawuni ya Bunagana basendereye, kandi urabona n'ishuri nangwa se n'ibindi bigo bya government byegereyeho urabona nta ntabwo bigikora byose impunzi zabyuzuye
nkuko umuyobozi w'umujyi wa Bunagana bwana Ismail Ndayambaje abitangaza ngo amashuri amwe yo muri uwo mujyi wa Bunagana yafunze kubera ko ibigo by'amashuri byari byuzuyemo impunzi byabateye impungenge ko ashobora kwaduka indwara zikabangamira abanyeshuri
kiyongera mu bwinshi baracaza abandi bari kunyura impande zinyuranye muri Gatwe haruguru za Kanombe abandi hano hano muri ishuri ryitwa Bunagana Primary School ryafunzwe na twagerageje guhamagara ababishinzwe mukuru w'uburezi araza asanga impunzi zamaze kuba nyinshi aho ngaho ageze aho atoa akuramo ifatuwa yo kuvuga ngo ishuri ribe rifunzwe twabonagana Teddy Bears naryo abana abanyeshuri directa na headmaster nabo bicara abana barabacura ko impunzi zari zimaze kugeramo nyinshi so ayo mashuri yombi abungubu yafunzwe abayabaho ikigise impungenge aha umutekano muke w'abaturage ahangaha Bunagana nyine kuba utekereza ngo hari abantu bashobora kwinjira nta ibyo kwangiriza bene hariho ubujura kwiyongera cyane ikibazo cy'ingora bahizi kwakira aba bantu nta mazi ye dufite nta bufasha bwo dufite
amakimbirane hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC aje mu gihe Uganda yari igiye gutangiza umushinga wo kubaka umuhanda uva i Bunagana ugana i Goma kandi hari ubwoba ko umutekano muke ushobora kugira ingaruka kuri ibyo bikorwa by'ubwubatsi mu cumweru gishize ibikorwa byo kubaka undi muhanda uhuza Uganda na Benin muri Ituri byatangiriye ku mupaka wa Kasindi muri gahunda y'ibikorwa remezo bihuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo imirwano y'uno munsi yabereye mu duce twa Runyoni, Cyanzu, Bugusu na Cyengerero hafi n'umupaka wa Uganda aho hose ni mu nkengero z'umusozi wa Sabyinyo. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Leta y'u Burundi itangaza ko ibitabo by'inzira pasiporo 5,000 zimaze kuboneka. Abazisabye kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize bazatangira kuzihabwa mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa 4. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'2021 nta bitabo by'inzira byariko biratangwa mu Burundi. Ibyo byaragize ingaruka nyinshi ku Barundi bashaka kujya mu mahanga ku mvo zitandukanye. Abanyagihugu bamenyesha ko ubuzima bw'abahagararanye abandi baratakaza ubuzi kubera ibura ry'ibyo bitabo. Aba ni bamwe mu Barundi benshi bahuye n'ibibazo byo kubura ibitabo by'inzira.
Jewe nari mfise umuntu agwaye hama ndagenda ndarondera igitabo cy'inzira kugira ngo ndako nshobora kuza kumuvuza hanze mugabo byarase maze igihe ngoma ngenda ntonda n'ubu sindayironka maze igihe kirekire ndayitondeye n'ubu sindayironka igitabo cy'inzira kugira ngo nshobora kuza kuvuza uyu muntu kandi uwo muntu n'ubu aramerewe nabi nasaba ababijejwe kugira ngo barabe ko babitwirukira muri ibi bintu kugira ngo ibitabo by'inzira bishobore kuboneka hakiri kare.
Maze iminsi ndondera igitabo cya pasiporo cyo kugomba gufata urugendo rwo kugenda hanze, none urudandaza rwanje rwarahagaze kubera nabuze ukuntu nashobora gushikayo.
Ejo kuwa mbere ku muhingamo, komiseri mukuru ajejwe urujya n'uruza mu Burundi yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kugira abamenyeshe ibijyanye n'ibyo bitabo by'inzira. Yamenyesheje ko abarundi babisavye borema kuko ibishika 5,000 bimaze gushika mu Burundi. Kugira ntihabe akarenganyo, komiseri Mbonimpa amenyesha ko bizotangwa bahereye kuba bisabye kuva mu kwezi kwa 10 umwaka uheze.
Uno munsi rero twashaka guhumuriza bene igihugu basabye impapuro z'inzira yuko igice cya mbere cy'ibikoresho twatumye ko byamaze gushika. Tugashaka rero kwamenyesha yuko kuva ubu tugiye gutangura kubitanga kandi tukazobitanga dukwirikije uko abantu bagiye barabisaba. Kuvuga rero kuva ku munsi wa 5 twaratangiye gukora izo mpapuro z'inzira. Ni ukuvuga nk'ubu nk'abantu batanguye kuzisaba mu kwezi kw'icumi, nuvuga yuko nko mu minsi 3 canke 4 tuzagaje kuzikora twihuta cane kugira ngo baziroho. Niho rero tugiye gukora ku buryo mu minsi ya vuba bose bazobaziroho turavye urutonde kubagiye barabisaba.
Komiseri Mbonimpa arahumuriza Abarundi ko ubwo bukene bwibonekeza mu mezi aheze utazosubira kuko bahakuye icigwa. Amenyesha ko abamaze kuriha baba 10,000 bazotunganirizwa vuba.
Mu mwaka uheze kuva mu kwezi kw'indwi haraje abantu benshi bavuye hanze baje guhindutse impapuro z'inzira kubera byabahereyeho. Abo bagiye batwaye amapasiporo menshi cyane. Nico gituma twaciye tugira komande nini cyane kubera twabonye yuko uno munsi abarundi basigaye barondera pasiporo kujya barondera akantu nk'uwo. Kandi twahora dukomanda ku mwaka nka pasiporo z'ibihumbi biri hagati ya 15 na 20. Mugabo twagize komande ya pasiporo 50. Kibaza rero yuko mu minsi ya vuba icyo kibazo kitazosubira kuba kuko twarabyiteguriye cyane kuko byaratwigishije.
Ibitabo by'inzira byahora bikorwa n'ishyirahamwe Contact Global byagurwa amafaranga y'amarundi 235,000 ubu bizakorwa na Leta y'u Burundi. Hari rero abibaza ko igiciro kizoca kigabanuka kubera byagiye mu bintu ya Leta. Komiseri Mbonimpa aratanga inyishu kuri icyo kibazo.
Siniko nibaza yuko ibitabo byinshi bizaba biri bitsimbuka kuko nk'uko muza kubona n'ibyo byuma byo kubikora nabyo nyine biratsinze kandi murazi yuko izo mpapuro z'inzira hariho abantu bibaza yuko tubikora hano hafi. Ni mpapuro usanga zirimo sekirite nini kandi tutashobora kuironka hano hafi. Izi mpapuro z'inzira dufite pasiporo y'uno munsi tuzigurira mu gihugu bita Slovenia. Uravye rero ubuhinga babikoramo murabona yuko ari ubuhinga budasanzwe. Uravye n'ibintu birimo urabona yuko igiciro atari kinini cyane.
Komiseri Mbonimpa Maurice ajejwe uruja n'uruza mu gihugu cy'u Burundi amenyesha abarundi ko ata muntu n'umwe arekuriwe gutorera igitabo cy'inzira uwundi. Abari mu mahanga nabo ibitabo by'inzira byabo vyaheze kiretse abanyeshuri vyahereye ko bataraheza amashuri yabo bashobora kubirungikirwa. Ukeneye igitabo cy'inzira wese ategezwa kwishikiraho bitangirwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abarundi barenga gato 300,000 batuye mu nkambi ya Nduta nta byangombwa bafite bibaha uburenganzira bwo gutura mu nkambi. Barasaba Leta ya Tanzania n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kubaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi hamwe n'imfashanyo nk'izindi mpunzi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Ibyo bitigiri bitangwa n'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo. Abo n'abinjiye mu nkambi mu kiringo kitarenga imyaka 2 ishize nyuma yaho abarenga gato 200,000 batahukanywe ku nguvu na Leta ya Tanzania mu ntango z'umwaka w'2020. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR buri mwaka ritahukana impunzi zirenga gato 10,000 ku bushake bwazo. Gusa hari abagaruka mu nkambi nyuma yaho basanga icyo bahunze kitarakemuka. Ikibazo nuko bacha babura uburenganzira bwo kwitwa impunzi kubera umugambi wo kwakira impunzi ugawe kuva mu mwaka w'2017. Zimwe mu mpunzi zari zaratahutse ku bushake bwazo zongera ziragaruka mu nkambi zabariye ijya Amerika ko zigarukanwa n'amabi zisanga mu gihugu cy'amavuko.
Uri kurahunguka wifite utuntu twawe data wanje bakatukubonana bakurara ko ngo bijya bintu babikuye kandi wari mu Burundi nawe atabyafise hariyo n'ibintu bivuga ngo mbonera kure mbonera kabivu bavuga cyo ngo wahunze iki ngo cacapuka rero ngo ndane ngo mukugenda we wagiye bwasegerende umuntu abona ariko aragomba kwitwa canje afite ingorane zijanye n'umutekano wiwe mubi arabaho ukazocimana ushitse hariya utusanga bihindutse ukundi kuntu.
Uko twashitse mu Burundi abantu bamwe bacha batangura gutera ubwoba abantu batashe ko atajambo dufise hariya tuca tubona umenga twoba tuba turabana nabi nabo twere turavuga ati ko tubona ibibazo baguma duteza ngaha ubwo bwoba nyine baduteza reka tuce dusubira hariya turabe vyogenda gute.
Uwo mutekano w'umuntu twebwe tuvuye ngaha mu tuzoba tuvuye mu mwami uzomeza ngo ibyo kujya hanze biterwa n'umutekano mubi twumva nabo bakiri bato bagenda mu Burundi bacu bakubita bigira mu bindi bihugu ko bakomeye babonye ameze nabi none natwe nta n'ukwiruka nta niki ahatwarirutse abahunguka ku neza yabo bohunguka abafise iyo bataha baja bagataha niho ngatwega bazehe atanu kwiruka atanu kugira gute yuwe niyoraba ati aba bantu bakara abantu batwegeraniriza bakaduhudumiya haba ha muri Tanzania haba n'ahandi aho yudushira twebwe tukigumiraho mu minwe ya UN urupfu rukaza rukakira ko ntitukirima ntitukija gutwara ntitukija kurondera ibyo turondera muri Leta dusaba utwo twirira gusa naho twiryamira.
Impunzi z'abarundi zatanguye gutahuka ku bushake bwazo muri 2017 kuva ubwo hari abataha bakongera bakagaruka kubera amabi basanga banga mu Burundi kubwizwa mpamvu hari abongera guhunga basaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER ko yoborohereza ikabaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi no kuronswa ifashanyo nk'abandi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka
aho babona dukwiye kuba ibatwungurutse batufiye no kutwungurutse batutwari Burundi n'abagiyeyo siyo bakiri natwe nta ngufu dufise zo gusubira guhunga twarahunze twarahunze nibarabe yuko badufata mu mugongo babona yuko batutwara mu muriro batwareyo babona yuko bakwiye yuko twabaturabaho arabaho twabaturaba aba ni ngaha twaronkera amahoro tukoronka ibyo abandi baronka bakadufata neza twibereho munabonye rero usegatiro avuga ati ndarambye dusaba yuwene yuko tutoguma mu ibarabara natwe atangufu tugifise yuko turonderera ahantu twitumira
mu ntango z'umwaka w'2020 leta y'igihugu cya Tanzania yararobanuye impunzi zirenga gato 2000 zidafite byangombwa biziha uburenganzira bwo kuba mu nkambi hama izitahukana ku nguvu icyo gihe leta ya Tanzania yitwaje ko ari bo bahungabanya umutekano kubera bataronzwa imfashanyo nk'abandi naho biruko bamabagarutse ku mpamvu y'umutekano muke basanga mu gihugu cy'amavuko kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri www.radioyacu.vowa.com. Mwadusanga no kuri Instagram na Facebook VOA Radio Yacu.
Erego akwiriye ahantu hose n'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase
ngo jewe nduwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uziko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko birasi muhumurwa mana Sofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradu tukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiyo bugo.
Gugwiki? Nukumga kwa mwini wese mwini tukwebge, ya jenye vesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Sofe, tukijende. Kombo taksi yaji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gisha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Groya.
Chote mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na Harihumurije umuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimira ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
It's the MP record Dr. Mash production Holy Seven Your Smile
Vipindi vya furaha manu moja
jana upendo dusangiri jambo ya huje benshi benshi muri sanga ya konse byinshi agasaroka